kumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya wa makuru duhera ku hirya no hino ku isi twateguriwe na Alois Bigirimana.
Urakoze Jeffrey Katia Here uyavugwa muri Afrika. Umunya politiki atavuga rumwe na leta ya Sao Tome Vila Nova yaratsinze inchuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu. Carlos Vila Nova yari umushikiranganji ajejwe inyubako muri Sao Tome yatsinze ku majwi 57 n'ibice bitatu kwijana cyabitabiriye ayo matora, mu gihe Guilherme Posa da Costa yarashyigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi we yaronse 42 n'ibice 46 kwijana by'amajwi. Vila Nova wafise imyaka 79 muri iki gihe azosubirira Perezida Evaristo Carvalho yahisemo kutarondera ikiringo cya kabiri cy'imyaka 5 cy'amabanga y'umukuru w'igihugu. Sao Tome ibonwa ko ari akarorero keza ka demokrasi mu kigobe cha Guinea. Muri Afrika kandi, Saadi Kadhafi, umuhungu wa Muammar Kadhafi yahoze atwara Libya, yarabohowe ejo ku munsi wa mbere. Leta fata kibanza ya Libya yabitangaje ejo ku wa mbere nyene. Saadi ubu afise imyaka 47, umuhungu wa gatatu wa Kadhafi yarekuwe inyuma y'ingingo sentare yafashe haraheze imyaka itari mike. Imenyesha makuru bitari bike muri Libya byavuze ko aza yaramaze gufata indege yihuta aja muri Turukiya. Ubutegetsi bwa Libya bwatangaje kandi ejo ku munsi wa mbere ko harekuwe n'izindi mbohe zirimwo wahoze ajejwe iperereza ku ntwaro ya Kadhafi, Ahmad Ramadan, umugwishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya wavuze ko iri bohorwa ryabo bahoze mu ntwaro ya Kadhafi ari intambwe ishobora gushikana igihugu ku bwiyunge.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu muri Afghanistani, abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye barasubiye gutangura kwiga ejo ku wa mbere inyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi. Mu mashuri amwamwe abafite igitsina gore baratandukanijwe n'ab'igitsina gabo hakoreshejwe ibitambara binini canke ibibaho bibatandukanya mu isomero. Ibibera mu makaminuza n'ayandi mashuri muri Afghanistani biriko birakurikiranirwa hafi n'ibihugu rutura, ni nka kimwe mu bimenyetso bizokwerekana by'ukuri ivyubahirizwa ry'agateka ka bakenyezi muri iki gihugu abatalibani baherutse kwigarurira. Bimwe mu bihugu byo mu burengero bw'isi byavuze ko gutanga imfashanyo no kwemera ubutegetsi bw'abatalibani bizokwisunga ingene batwara igihugu, harimo n'uko bafata abakobwa hamwe n'abakenyezi. Abatalibani muri Afghanistani bavuze ejo ku munsi wa mbere ko baganiriye na Pakistani ku gucungerera hamwe umutekano, harimo n'ingingo zikenewe gufatwa ku mbibe z'ibyo bihugu bibiri mu kugwanya abajya gukora iterabwoba muri Pakistani. Intumwa za Pakistani zari zirongowe na General Faiz Ahmed, umukuru w'ikigo kijejwe iperereza Mujahid, yavuze ko Talibani babemereye ko atanumwe azokwemererwa kuzokoresha ubutaka bwa Afghanistani mu kubangamira umutekano wa Pakistani. Mu gihugu cy'Ubufaransa, umufaransa yabaye rurangiranwa mu gukina amareresi cyangwa sinema, Jean-Paul Belmondo yitabye Imana afite imyaka 88 y'amavuko. Urupfu rwiwe rwemejwe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro by'umushingwamanza wiwe inyuma y'imyaka 50 yari amaze muri uyu mwuga. Jean-Paul Belmondo yakinye amasinema arenga 80. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanditse kuri Twitter ko Belmondo yari itunga rikomeye ku gihugu kandi ko Abafaransa bose bamwiyumvamo.
Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru.
Mu
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ku murongo wa FM kwijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika turabanza ariko muri Guinea aho abasirikare bahiritse Alpha Conde ku butegetsi ejo bakoze inama yo kugerageza gusubiza ibintu mu buryo impuguke mu bya politiki zirasesengura ibibera muri icyo gihugu Ishyirahamwe Save the Children rikora ibyerekeye uburezi mu nkambi y'impunzi z'Abarundi irinduta muri Tanzania ryatangiye gusubiza mu miryango abana bagera ku 1500 batorotse inkambi bajya mu byaro bitandukanye. Inkuru ya James Jovin, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika urinduta muri Tanzania.
Umuvugizi w'ishyirahamwe Save the Children mu nkambi ya Nduta, Bwana Jamali Abdallah, mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka ikambi. Muri zo harimwo ubukene mu miryango.
Katika kipindi cha mwezi huu tuseme,
muri kuno kwezi turimwo turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biruko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere. Dusaba uzobabona aho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye.
Sehemu yoyote ambapo watakapo kuwa, sisi tuko tayari kufika mradi tupate taarifa kutoka kwa hao watakaokuwa tayari kutupa taarifa ambao ni wa Tanzania.
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'ijwi rya Amerika bo bavuga ko abana benshi batoroka inkambi biterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe.
Ni ukuvuga ko bivana n'uburyo babona muhira bameze neza kugira ngo babeho canke bajye. Ni kuvuga umwana amaze mu gihe amaze kubona ko muhira atankuntu iri kuziko atavyo havajya atagerageza kuza hirya no hino kugira ngo arondere ibyo ashobora kuba yorya byo ashobora guhambya byose.
Umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nawo gaco sanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu ugaco sanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura.
Ni kuvuga ko ikenshi bitvana n'ubukene bw'abavyeyi atacu bafise bigeza ko ni kuvuga uzosanga kese nk'umuvyeyi n'utwa pukeye bivanye n'ubukena bise arasora kutatugurisha kugira ngo arondere utundi tuntu yitwa umufasa ukasanga ingezi za Kenya mu rugo. Abandi nabo kese uzosanga ari abantu b'imboregwa uzobasanga mu birabo kense uzosanga abantu bakunze intu z'imigorigori. Ni ukuvuga ko amaze kuronka ibyo by'ibiribwa bya pukeye acagurisha kugira ngo agende kunywera inzoga injya muhira zikaza zikena.
Hariho n'ikindi kintu rege gishasha cadutse ngaha mu kambi cy'abana bazimira ariko nta byemezo nyezina turaronka navyo nyene igipolisi cyagiye kugira iki gukora kikaraba ukaricho kwibi ayo matohoza kitakorera ko cyaraba ko arivyo cyako atarivyo kandi barabana nyene bakiri bato bato bari munsi y'imyaka 10.
Mu gihe ishyira hamwe Save the Children irimo gufasha abana abo bandi barundi batuye mu nkambi basavye uko amashyira hamwe yatandukanye mu nkambi yofasha n'abavyeyi akabaronza ifashanyo zihagije cyibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye.
Leta ya Tanzania rero nitetsure kuko tuyunga muhambi abandi bakaja mu boyi yo mu bisagara abeshi bamaze iminsi batoroka twasabye leta nk'umuvyeyi.
Icyo twasaba rero twasaba UN umuvyeyi wacu arabe ukuntu byogenda nirabe ukuntu yobigenza hazogera igihe n'abandi bazoze barapfiriye kubwo kubw'inzara bagenda kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati barabe ukuntu babaho mugabe ibyo byose bizohava bigira biteza ingorane.
Ishyirahamwe Save the Children rifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko uko umwaka utashye rifasha abana bashika 900 mu bijyanye no kuronswa ibyo kujya imyambaro n'ibikoresho ku ishure ariko hakurikije ibitegire bitangwa n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe hari abandi barenga ibihumbi indwi bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi kuva mu nkambi y'impunzi Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuve muri Tanzania tujya muri Guinea, habayeboye kudeta muri icyo gihugu bahamagaje ku munsi w'ejo abaminisitiri n'abandi bategetsi bakomeye ba leta mu nama yo kugerageza gusubiza mu buryo ibintu. Abakoze kudeta kandi bongeye gufungura imipaka yo ku butaka no mu kirere bari bafunze ku cyumweru. Inkuru y'ijwi rya Amerika turagezwaho na Tenistoke Mutijima.
Abo basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uwa mbere. Mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta, abahiritse ubutegetsi bavuze kuhirahira kanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD, urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya saa mbiri z'umugoroba nk'iy'abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Dumbuya bavuga ko bataye muri yombi wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo, ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Abahiritse ubutegetsi banatangaje iseswa ry'izindi nzego z'imitegekere, byitezwe ko kuri uyu wa mbere bagira byinshi batangaza ku bijyanye n'aho berekeza igihugu nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga ariko rigasanganizwa ibyishimo mu murwa mukuru Conakry. Video igaragaza Bwana Konde yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje ariko bigaragara ko yatsinzwe, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Konde mu 2020, ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka, yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri Mali naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize kundundura amezi menshi ingorane mu bya politiki no mu bukungu zongere ubukana n'icyorezo cya COVID-19, igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga Perezida Konde wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga, aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Konde ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane, mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri mirongo kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. Kugeza kuri uyu wa mbere nta muntu wari wagatangajwe ko yaguye muri iri hirikwa ry'ubutegetsi, nubwo ku cyumweru mu gitondo hari hakomeje kumvikana urusaku rwinshi rw'imbunda mu murwa mukuru Conakry. Nta kibazo gikomeye cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru rikiri uyu wa mbere. N'irindi hirikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri Mali mu 2020 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka icumi y'ubutegetsi bwa Konde bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Conakry, cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande, ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea ndetse busaba ko Perezida Konde yarekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Konde agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. Kugeza ubu bakizigenza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea nta gifatika baratangaza ku byabaye. Icyakora impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya societe civile yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Konde yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje ku byerekeye itegeko nshinga.
Urakoze Temisokle Mutijima, reka mugenzi wacu Edi Rwema akwakire atwibutse by'ingenzi byaranze igihugu cya Guinea kuva kibonye ubwigenge.
Tariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani nibwo Ahmed Sekou Touré yatangaje ko igihugu cye Guinea kibonye ubwigenge. Byabaye iminsi mike nyuma y'itora rya kamarampaka yanze ko igihugu kiba umunyamuryango mu ishyirahamwe ryari rihuje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni igitekerezo cyari cyatanzwe n'uwayoboraga Ubufaransa icyo gihe Charles de Gaulle. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe Sekou Touré yatorewe kuyobora Guinea. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi igihugu cyahisemo kugendera ku matwara ya gisosiyaliste. Sekou Touré wayoboye Guinea imyaka makumyabiri n'itandatu yatangiye afatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu ariko aza guhinduka umunyagitugu ushinjwa kuba yaragize uruhare mu izimira ry'abantu barenga ibihumbi mirongo itanu nk'uko bivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abandi ibihumbi bahunze igihugu. Tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane Sekou Touré amaze gupfa, itsinda ry'abasirikare bayobowe na Colonel Lansana Conte ryafashe ubutegetsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu Conte yaburijemo igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi, naho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu yongera aburizamo imyivumbagatanyo mu gisirikare. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu Conte yatorewe kuyobora igihugu, nyuma yongera gutorwa kabiri mu matora atarigeze yitabirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu ntangiro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi habaye imyigaragambyo ikaze mu gihugu yatumye ubutegetsi bwa Lansana Conte bukoresha ingufu zidasanzwe mu kuyiburizamo, byaviriyemo abantu barenga ijana na mirongo inani kuhatakariza ubuzima. Ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani igisirikare nanone cyafashe ubutegetsi ku ngufu ubwo Perezida Conte yari yitabye Imana azize uburwayi butamenyekanye. Yapfuye afite imyaka mirongo irindwi n'ine ubwo Kapiteni Moussa Dadi Camara yahise afata ubutegetsi. Mu kwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri n'icyenda igisirikare cyarashe mu baturage bari muri stade aho abatavuga rumwe na leta bari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abantu ijana mirongo itanu na barindwi barishwe, abagore bagera ku ijana bafatwa ku ngufu. Mu kwezi kwa cumi na kabiri Camara yaje kuraswa mu mutwe n'umwe mu basirikare bari bashinzwe kumurinda. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi Perezida w'agateganyo Sekouba Konate yasinyanye amasezerano na Moussa Dadis Camara yakurikiwe n'amatora y'umukuru w'igihugu. Tariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi na kumwe Alpha Conde yatorewe kuyobora igihugu. Konde yaje kurusimbuka ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ubwo abasirikare bagabaga igitero ku rugo rwe mu mujyi wa Conakry. Ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yongeye gutorerwa indi manda ya kabiri mu matora yaranzwe n'urugomo, benshi bemeza ko habayemo no kwiba amajwi. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muri iki gihugu cya Guinea hadutse icyorezo cya Ebola cyahitanye abantu barenga ibihumbi bibiri na magana atanu. Mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hatangiye kuvugwa amakuru ko Alpha Conde yifuza kwiyamamariza manda ya gatatu. Ibi byakuruye imvururu n'ubushyamirane mu gihugu byaguyemo abasivili bari mu myigaragambyo. Tariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo hemejwe itegeko nshinga rishya ry'igihugu binyuze mu itora rya kamarampaka rititabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iri tegeko niryo ryemereye Alpha Conde kwiyamamariza indi manda ya gatatu. Alpha Conde yemejwe ko ari we watsinze amatora tariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Abo yarahanganye nabo barimo Selu Dalein Diallo banze kwemera ibyavuye mu matora.
Tukivuga ku bibera mu gihugu cya Guinea, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvuga Inyumvira, umuhanga mu bya politike n'umubano hagati y'ibihugu, akaba yarigeze kuba vice perezida wa mbere wa Repubulika y'u Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi. Ku murongo wa telefone aratangira avuga uko yakiriye ibyabaye muri icyo gihugu.
Kudeta, kudeta, vuga na basirikare bafashe ingingo yo gutembagaza ubutegetsi bakabutembagaza babanje gusenya ibwirizwa shingiro ari iki kibazo kihari kandi cyerekanye no mu bindi bihugu harimo no Burundi nuko ari gusenyura ubutegetsi kubera umukuru w'igihugu nawe aba yavuze ati nanje ndashaka manda ikurikira mwabitemewe n'amategeko bigatuma abanyagihugu baca barakara hanyuma rero basirikare nabo bakaza gufasha abanyagihugu niko twabibonye ikindi kimwe cyadutangaza nuko ejo bundi muri Mali harabaye amakudeta abiri muri Chad harabakudeta mukuru w'igihugu arapfa hanyuma mutwa byumvise rero ngaho muri Guinea Conakry mundagaca yibaza ati none ibyo bintu bitigura iki
muravuze ko ibyo bibaye inyuma ya kudeta muvuze zibiri zabaye muri Mali no muri Chad kabibaye mu kiringo nk'icyo umwaka umwe munta aravye ni kudeta yabaye muri Guinea ibyo bivuze iki kuri demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero no muri Afrika muri rusangi mu gihe twaduheje kubona inkuru nziza muri Zambia ubutegetsi bwashikirijwe umuntu atavuga rumwe na leta umunya politike mu byari bitanze cyizere
icyo umuntu ari bivuge ko nuko izo kudeta muri ibyo bihugu bitatu ibyo bihugu cyo bihuriye ko byose byatwawe mu bukoloni n'u Faransa gushika ubu rero kandi bya Faransa rimwe sefa byo bari bagikoresha urumva rero bibaye muri Zambia Zambia ni igihugu cyatwawe n'Abongereza uburyo rero usanga ibihugu byatwawe n'Abongereza ibihugu byatwawe n'Abafaransa uyu munsi usanga hariho ubudasa kuko ni muri iyo byatwawe n'Abafaransa gikuramo amakudeta ahandi usanga umenga yarahagaze icyo nicyo gitangaje mugabo kandi umuntu akibaza ati kubera iki muri Kile narakurikiye ejo bundi amajambo uyu president Kondé yashikirije ari muri Kile nyene n'ikindi gihe yari Ubufaransa yarerekana neza avuga ati twebwe ni mutureke ibihugu byacu bitunganye uko tubyumva mutege kuza muratuvangira nimureke Afrika yigenge nimureke Afrika itunganye ibihugu byayo mwe kuza murivanga mu bintu by'iwacu nibaza ko ariryo jambo ari parazira
kuba hari abavuga ko Perezida Konde yasanwa werekeje amaso cyane ku bihugu by'Ubushinwa Burusiya na Turkiya ku bijyanye n'inyungu z'ibihugu by'ibihangange hari nk'Ubufaransa ufise mw'inyungu muri ico gihugu na leta zunze ubumwe za Amerika kuko igihugu gifise amatungo kama akomeye yo mu butaka mwibaza ko hariho iyo mikino hagati y'ibyo bihugu by'ibihangano ishobora kuba iri inyuma y'ibiko biraba canke n'ingingo gusa yabo basirikare
nta kivyemeza afise ariko gihari nuko ndavye ibiba byabaye muri Congo ukabona abashinwa ariho bari ukabona uyu munsi ariko ari mu butaka n'amategeko bakoresha ugatugaruka rero ngaho muri ibyo bihugu Afurika y'Uburengero nibaza ko hari kwari ibibazo bijyanye n'ibyo by'ubutunzi naho bitakugirwa hejuru kandi iryo jambo avuze ati njyewe ndakeneye ko mu Gifaransa pero cordon umbilical nuko mu gikintu kidufatanya n'ibyo bihugu byadutwaye igihugu cy'Ubufaransa kidufatanya natwe bihugu bya Afurika twabaye colonize par Ubufaransa bavuga bati birakwiye ko uruzogira ucika urumva yari mesaje ikomeye cyane uburyo nibaza ko byababaje abo bantu b'Abafaransa cyangwa abo bantu nyine bari kumwe n'Ubufaransa kuko baca bibaza bati ni kubera ashaka gushyira ku giti niho rero mvuga ati mu bisanzwe yari nzi avuga uko kandi bafise uburyo amahera bakoresha kandi ava mu Bufaransa urumva barimo arategekanya ingene ntombora ashobora kwihindukiza akaza gukorana n'Uburusiya akaza gukorana n'Ubushinwa n'abandi birashoboka nubwo atobivuga abamwumviriza bashobora kuvuga bati arimo ararondera gukora ibi nk'uko abandi babikora
urabashimiye murakoze cyane
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radiyo ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
dusoreze ku makuru y'imikino. Aho ikibazo cya COVID-19 cyateje isubikwa ry'umukino w'umupira w'amaguru wagombaga guhuza Brazil na Argentina. Mugenzi wacu Edi Rwema nibyo tubwira.
Umukino wo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru wagombaga guhuza ibigugu Brazil na Argentina kuri iki cyumweru gishize warahagaritswe. Impamvu yabiteye nuko hari abakinnyi birengagije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Uyu mukino wahagaritswe nyuma y'iminota mike utangiye kuri stade ya Nio Quimica iri mu mujyi wa Sao Paulo, ubwo abashinzwe iby'ubuzima binjiraga mu kibuga bagategeka ko umukino uhagarara. Ibi byatumye habaho ubushyamirane hagati y'abakinnyi n'abayobozi b'ayo makipe akomeye ku rwego rw'isi. Inzego z'ubuzima za Brazil zategetse ko abakinnyi bane bakina muri shampiyona y'Ubwongereza bahita bashyirwa mu kato kuko birengagize ingamba za COVID-19. Kuva tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu, amabwiriza ya Brazil ku bijyanye na COVID-19 ateganya ko nta muntu uturutse mu Bwongereza, Ubuhinde na Afurika y'Epfo wemerewe kwinjira muri Brazil. Inzego z'ubuzima zishinja abakinnyi ba Argentina kutavugisha ukuri ko baje baturutse mu Bwongereza. Abo bakinnyi ni Giovanni Lo Celso na Cristiano Romero bakinira ikipe ya Tottenham, hamwe na Emiliano Martinez na Emiliano Buendia bakinira ikipe ya Aston Villa. Bashinjwa ko babeshye ubwo babazwaga niba batarigeze bakandagiza ikirenge mu Bwongereza mu minsi 14 ibanziriza kwinjira muri Brazil. Iki cyemezo cyo kutemera abantu bava mu Bwongereza kwinjira muri Brazil cyanatumye abakinnyi 9 ba Brazil badahamagarwa mu ikipe y'igihugu.
It's the MP Records. Dr. Mad Production. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje venshi, muri franga ya kose jishi. Agataro kaburaga kaboneke venshi.
Aha, kaboneke venshi. Ejo heza na yo ya kose jishi. Tusisuruke na muzika ya kote jiki Amerikana Iwanyu munara. Ejo heza na yo ya kote jiki. Tusisuruke na muzika ya kote jiki Amerikana Iwanyu munara.
Production. inshuti mwabanye natwe muri aya makuru haniho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwe mwese mwakurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika Fatou Alimas Kalalani wegeranije aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mese.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.